muteze amatwi ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ibandanya ibiganiro byayo by'uyu munsi mu kinini n'ikinyarwanda i Washington DC. Ibiganiro biza kuvuga ku makuru yerekeye amatora y'umukuru w'igihugu yabaye uno munsi kuwa kabiri mu Burundi. Kuri mikro muri kumwe n'Ange Fidèle Niyongabo
na Alphonse Ndayikengurukiye.
Ibizavamo byose simbizonezera kuko abo twashaka gutora nabo barabatoteje barabangaza.
Uno munyagihugu mu ntara ya Kirundo avuga ko kugene abona amatora y'umukuru w'igihugu mu Burundi. Iyi nkuru n'andi makuru twabateguriye turayigaruka ko mu kanya. Yamara dutangire ku makuru tubafitiye. Dutangire ku nkuru yerekeye Burundi. Abarundi bagiye mu matora y'umukuru w'igihugu no munsi wa kabiri nyuma ijoro ryo ku munsi wa mbere rishira uno munsi yaranzwe n'amasasi n'amagrenade vyatewe n'ingingo ya president w'u Burundi Petero Nkurunziza yo kurondera gutsindira ikiringo cha gatatu. Amasasi n'amagrenade vyumvikanye ku mugwa mukuru w'u Burundi Bujumbura vyahitanye abantu babiri, umwe muri bo umupolisi. Amakuru yashikirijwe amenyesha ku mugwa mukuru Bujumbura warutekanye mu masaha yo gutora uno munsi wa kabiri yamara igitekiri cy'abitavye amatora cyari hasi cyane. Ibyabona bavuga ko ibibanza byo gutora byarimo abantu benshi kurushiriza mu gice cya president Nkurunziza, igice aturukamo cyabuye no mu bindi bice byo mu gihugu bishyigikiye president Nkurunziza. Amatora yabaye naho abatavuga rumwe na leta bayihojeje, naho habaye imyirekano y'abatavuga rumwe na leta yamaze amezi n'amezi hamwe n'akamukatiwe n'amakungu kuko president Nkurunziza yoreka kwitoza mu kindi kiringo. Ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Amerika bwatangaje uno munsi wa kabiri ko kubera leta yafashe ingingo yo kugirisha amatora y'umukuru w'igihugu ishobora kutemegwa n'abanyagihugu igasambura amasezerano ya Arusha yarangije ingwano mu Burundi. Buramatari w'intara ya Ohio ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika John Kasich amaze igihe agira politiki no munsi wa kabiri yatangaje ingingo yiwe yo kurondera guseruka umugambwe wiwe w'abarepublika mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'2016. Kasich muri iki gihe afite imyaka 63 umukandida w'umurepublika agira wa 16 mu ihiganwa ryo kurondera guseruka umugambwe w'abarepublika mu matora yo mu mwaka w'2016. Nico gitigiri kinini cyane c'abakandida b'abarepublika barondera guseruka umugambwe wabo mu matora yo mu mwaka w'2016 cibonekeje mu myaka ya vuba. Yamara nta n'umwe mu bakandida araje imbere y'abandi cyane aribonekeza gushika ubu. Ibyatohojwe mu gihugu vyerekana ko abatora bo mu mugambwe w'abarepublika vyerekana ko umugwizatunga Donald Trump, Jeb Bush yahoze ari buramatari wa leta ya Florida na buramatari w'intara ya Wisconsin Scott Walker bari imbere y'abandi bakandida. Radio ijwi ry'Amerika i Washington DC. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika John Kerry yakiye president w'igihugu cya Nigeria Muhammadu Buhari uno munsi wa kabiri mu biro vyiwe mu gihe Buhari abandanye urugendo rw'imisi ine muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ejo kuwa mbere Perezida Buhari yarabonanye na Perezida wa Amerika Barack Obama mu biro vyiwe Maison Blanche kugira baganire ibibazo bitegwa n'abagwanyi b'umugwi Boko Haram n'ibindi bibazo. Perezida Obama yarahayagije amatora aherutse kuba mu gihugu cya Nigeria yaranze ihererekanywa ry'ubutegetsi biciye mu buryo bwa demokrasi kuva intwaro ya gisirikare irangiye mu mwaka w'1999. Perezida Obama avuga ko ihererekanywa ry'ubutegetsi biciye mu mahoro riherutse kuba muri Nigeria vyerekana kwiyemeza ko igihugu cya Nigeria ku bijerekeye demokrasi. Yongeye avuga ko atewe impungenge n'ibitero by'umugwi Boko Haram, akaba yemera ko Perezida Buhari afise imigambi itomoye ku vyerekeye gutsinda uwo mugwi no kurandurana n'imizi ruswa yabujije ubutunzi kabusubiza inyuma muri Nigeria. Perezida Obama yatangaje ko yiteguriye kuganira ku genere Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Nigeria bishobora gukorera hamwe ku bibazo byo kurwanya iterabwoba. Urugendo rw'iminsi ine rwa Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari ni urugendo rwa mbere agize Washington kuva ashikiye ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu. Radio ijwi ry'Amerika i Washington DC.
Ayo matora rero twari ko turavuga asa yiyamirijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu itangazo ryasohotse Leta Zunze Ubumwe za Amerika imenyesha ko amatora y'umukuru w'igihugu mu Burundi atazokwemerwa. leta zunze za Amerika ivuga ko iby'amatora biriko biragenda uko amatora ariko biragenda ubu bizatuma ayo matora atemerwa kandi biteko bitukishe leta y'u Burundi. Ayo matora uko ariko arategurwa mu Burundi yaranzwe no kuburagiza imigambwe itavuga rumwe na leta hamwe n'amashirahamwe ategamiye leta kugara ama radio no kubuza abanyepolitike gukora ku mugaragaro. Ukwitoza kwa perezida ku munsi wa kabiri gushobora gutuma iyo leta itemerwa imbere y'abanyagihugu n'amakungu kandi biciye kubiri n'amasezerano yarusha avuga ko ta mukuru w'igihugu arenza ibiringo bibiri. Leta zunze za Amerika zirashima akigoro k'akarere na leta ya Uganda yarongoye ibiganiro kugira ngo barundi basubize hamwe leta nayo ikaba yarayavuyemo. Leta zunze za Amerika zirabajwe kandi n'umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu yankiye abarurizi ba Afrika kugira baze kuraba uko amatora ariko aragenda babuze no guhonyanga agateka ka muntu byonekije muri ayo matora. Leta zunze ubumwe za Amerika ziriyemeje kurondera no gukurikirana wese yoza atera umutekano muke mu Burundi. Ivyo kubuza abanyagihugu kwitorera mu mwidegemvyo bizotuma leta zunze ubumwe za Amerika zisubiramo kuraba ibyifashanyo yahora bifashanya no Burundi cyongere yime urusha ko kwinjira muri leta zunze ubumwe za Amerika abazoba baratumye uwo mudugarara mu Burundi.
Radio Sud America i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Radio Sud America Washington DC ubu numwanya w'amakuru mu karere amakuru abandanya gushimikira ku matora y'umukuru w'igihugu mu Burundi yabaye uno munsi kuwa kabiri. Mugerera amatora y'umukuru w'igihugu amaze kuba mu Burundi impande zitandukanye ziriko ziravuga uko zibona ayo matora. Ku telefone muri umwanya turi kumwe na Charles Nditije ayoboye ishami ry'umugambwe Iprona ritemewe na leta akaba ari no mu runani amizero y'abarundi. Wiriwe neza Nditije mushinga ntahe?
Wiriwe neza.
Mushobora kutubwira ukugene ku ruhande rwanyu rwa amizero y'abarundi mubona aya matora mwayakiye?
Twebwe aya matora uko tuyabona ni uko twabonye amatora y'abajenama ba komine n'abashinga amateka ku bacu nta matora yabaye kandi nta matora y'umukuru w'igihugu yabaye no munsi kuko n'amatora adakurikije ibyangombwa kuko amanama y'isere yabaye bari basabye yuko amatora yoba leta umugambi CNDD-FDD n'abatavuga rumwe n'amashami yigenga akaba arundi bose bumvikanye kugira ngo iminsi tengane amatora yogenda tw'inama n'ingingo kandi tuhanyanze ibwirirwa shingiro n'amasezerano yarusha. Murumva rero CNDD-FDD na Nkuru Nziza ibyo baravyanse baca bavuga ati twebwe byanga byakunda turagenda amatora. Twebwe rero ayo matora ntayo twemera n'ibizovamo ntabizo kwemera. Byongeye n'abanyagihugu bariko urabona yuko iyo nzira yafashwe na Nkuru Nziza n'umukambwe wiwe ari inzira idashika kuko navyo bemeje abatoye uno munsi mu matora y'umukuru w'igihugu n'abari batoye matora y'abashinga amateka n'abajenerali ba komine igitigiri cyagabanutse cyane ku buryo babonye yuko berekanye yuko Nkuru Nziza batakimwizeye kandi bifuza yuko amatora yosubirwamo.
Yamara harabavuga ko amizero y'abarundi ko umuyobozi w'ugo runani agatongwa sayoba atavuye muri amatora atawe yatangaje ko yavuye muri amatora icese mu gihe ivyo byavuye mu matora ntivyo tera ibibazo mu bibona gute
ntabwo bizo tera kuko urabona mu matora y'abaje inama bakomeye bashinga amateka twari twavuze neza yuko tuvuye muri amatora no kwandika turandika mugabo urumva ujya no gusenya kubera ari igikoresho cya CNDD-FDD bace bagomba kuduha amajwi tutakoreye kandi tutigeze tuza kwiyamamaza. Mugabo icyo cyerekana yuko abanyagihugu bashegeshwe batagishaka indwara y'agacinizo indwara itemegatunga ya Petero Nkuru Nziza cyangwa ati kuba duteye igitsure ducungura gatwe reka tugere gutora mu gaza tore abo twiyumvamwe nimba none muzi ariko byagenze byerekana yuko abanyagihugu bashegeshwa batagishaka intwaro ya Nkurunziza nawe batagishaka batereka dutore uwo dushaka na rimwe rero umuntu avuga ati sinzi amatora bamuha amajwi atashadekana ati yamamaje mu bisanzwe kuri umuntu witonze mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ariyamamaza agashinga umugwi utuma acungera yuko batamwiba ibyo byose ntibyabaye ku buryo tuvuga tuti amajwi bahagwasha cyangwa ubundi ni amajwi guhadikiriza ataca avuze ko berekana yuko Nkurunziza atatanze yiro yatanze amatora wenyine
mbe none mushinga ntahenditije Charles mu gihe biri ko biragenda gutyo mwebwe murabandanya kuja mu biganiro kubona ibiganiro bisa n'ibyahagaze ibiganiro bayandanya n'ibya byagenze gutyo
twebwe ico twari dusaba kuvana kera niko tuzi inama n'ingingo tugategura amatora ari mu ituze ahuriye mu rusi murabona mbere naho presidenti Kenya bagatunganya amatora abagenda ba komine n'abashinga amateka ku itariki 19 z'ukwezi guheze naho bagize ibyo twabigaye twabineguye baratsubiye baradutuma ko perezida Museveni ibihugu by'imyaka karere biramutuma ko yumuhuza turamwitaba turaganira hanyuma mbere tugeze ku kirangaminsi dusaba yuko icyo kirangaminsi cy'amatora cyosubirwamo cyane cyane amatora y'umukuru w'igihugu akigizwa agahagarikwa burundu leta na CNDD-FDD bace bivuye bagaruka mu biganiro bukeye ku buryo rero tubona yuko bo badashaka ibiganiro bagakoresha
ikenye mushinga ntahenditije nari ndakubajije muzobandanya ibiganiro cyangwa ntimuzobibandanya kugira ngo duheze
nico nagira
shikeko
ibiganiro tuzobibandanya mugabo ico ikizere kazirwa nuko twiyobora byati twebwe ariho leta yavuye muri aya matora y'abajene ba komini n'amatora y'umukuru w'igihugu iyo leta twenditseho yemera ku buryo rero tuzoganira n'iyo leta tuzoganira n'abantu abaribo bose mugabo tugafate kuvuye muri aya matora.
Ndagushimiye mushinga ntaye nditeje urakoze cyane.
Radio ya Amerika i Washington DC tukibandanya kuvuga ku matora y'umukuru w'igihugu yabaye no munsi wa kabiri mu Burundi ku mugwa mukuru w'intara ya Cankuzo nta mirongo miremire yabaje gutora yigeze yibonekeza ku biro vy'itora abaje gutora baza umwe umwe baba abanyagihugu bariko baratora canke abo muri SSI bariko bakoresha ayo matora bose bamenyesha ko mu matora yo kuri uyu wa kabiri haza abantu bake gutora agereranije muntagereranije n'amatora yabaye kuwa 2009 ruheshi nivyo mugenzi wacu Fidelite ishatse adushikiriza
mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ibiro by'itora nka byose biri ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi hacisige cy'isaha imwe byamaze kugurura no gukora aho twaciye hose twasanga abajeje umutekano bacungera ibiro by'amatora ariko rero abakoresha n'abacungera amatora basumba ubwinshi abaza gutora twagumye tukizura ibiro by'amatora kuviye cy'isaha imwe gushigiye cy'isaha 10 yamara na hamwe twigeye tubona umugwi w'abantu tonze iruhande y'ivyo biro aho twaca hose twasanga umuntu umwumwe byongeye n'abariko barakoresha amatora bavyivugiye
tubona umuntu bazaraza umwe ariko ku matora aheze baziye nk'icari mashashikiye kinini batarasubira kuza tuzaba kubabona mu masaha itere ariko ubu tubona baguma baza bakurikirana nko kumengo bafitani bahanye gahunda
ngirageje kuraba amatora y'ubu nayaheze ngaha kubera haza nzatorera abanyeshuri beshi kabaragiye mu buruhuko nico gituma hataza benshi haza umwumwe abandi baramaze gutaha
amatora aheruka kuva mu gatondo twakiriye benshi cyane ariko n'ubu turize igihe yo kubaja kuza kubera tuja kugara ibiro saa 10
twashitse mu gitondo hakiri kare cyane ariko hagumye haza umwumwe gushika ni saa 3 tuza turaronka umuntu
ubwo buke bw'abaza gutora bwatumye bamwe bajejwe gukoresha amatora bisohokera hanze bakatubwira ko bariko bota akazuba kukubera ko mu nzu imbere hakanye kandi atacyo ariko barahakora hagataho abarorezi b'amatora twabonye bari bagizwe n'imigambwe ibiri ariyo iprona na CNDD-FDD yamara no muri abo barorezi b'amatora twasanze bamwe bibereye hanze mu gihe baje gutora bariko barakora igikorwa cyabazanye
twabaye turasuka nzi ko atabantu bahari
oya mu nzu ntabariyo kubera abantu baje gutora bari bagiye bose kora haraje umwe bajyana bari kubaragira ibya raporo byabo apanga ry'amafishe yo gutorera akajya makarata
kubera tubona yuko hataragenda y'umwe umwe urya kubera ari haje impande y'idirisha razara kubitiza yakajisha ari abandi baza nta kiriko kiragenda na
naho byagaragaye ko abitaba amatora baza ari bake mu bo twabagije bose nta numwe wabatse kutubwira yuko ataja gutora kuri mikro zacu
ani haragera kubera turi ko kaze mukanya tugende
yego mukanya twegwe twaba twisuganya tugende gutora ko turabona kazi ko tukarembeje mukanya bamwe turuka tuce tugenda gutora
numva feshe ndanezerewe kuba namije gutora none ipfotse ku mutima
abenshi muri abo twavuganye babonye duheje gufata amajwi basha baduhishuka yuko bataja gutora ngo batinye kwivugira ku radio kugwa umutekano wabo bivyo nyene bijanye n'umutekano Emmanuel akadasanzwe arongoye Sabanya Frode mu ntara ya Ruyigi avuga ko harabaje gutora babitumwe n'ubwoba
turakeka yuko arabantu babagiye gusa kugira berekane ko bagiye gutora kubera bwa bwoba atari umuntu nyene arinda nyene arinda gose hari habagenda gutora ku buryo avuga ati kugira nerekana aho mba ko nagiye gutora ko ntahagavye gutora reka ngende mu urumva hari habayagiyemwe n'abandi batayagiyemwe urumva ayo matora ntabatekanye ntabameze neza tukibaza yuko boganira bagashira hamwe tukumvikana ingene igihugu cyacu cyorongorwa nico dukeneye gusaba rundi n'ibindi byovyo kumbure abantu bose barifuza kuja mu biti binabiri ya mugabo umuntu yoja mu giti ashaka mugabo biciye mu nzira nziza twende twanka gutwagwa mugabo tukatwagwa n'abantu batowe mu nzira zitomoye aho vyogenda neza cyane
mu bakenyezi ho icegera cyutwaruna ni rw'amashira hamwe y'abakenyezi bo mu ntara ya Ruyigi rurasisira Catherine atayo matora zotera ingorane hagati y'abatowe n'abatitavye mu matora
yaba abazoba batowe baba abanyagihugu bose hazoba harimo ingorane ku ruhande rw'umwe we none harimo bamwe batatoye hakaba nabandi batoye none zotwara batoye cyangwa zotwara igihugu cyose nabo nyine numva menga ntazokoroherwa nkuko n'umunyagihugu nyene bizomugora kuja kwitura abantu atatoye igice kinini cy'abanyagihugu itatoye biragoye naho ugenda usuba kandi nawe uri kuramutunganiriza uramwikeka kuko ataje gutoba urasanga bigora wewe urati kandi nawe nyene ingene nabibona nibaza ko atari byiza kazi ko intebe yicaye ko atayawe n'umunyagihugu aje kumwitura
tubamenyeshe ko ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi aho bamaze guharura ku biro vy'itora umukandida w'umugambwe CNDD-FDD ni wazi imbere nayo ugira kabiri ni umukandida urunani rw'abigenga Amizero y'Abarundi mu Ruyigi Fidelite Ishatse ku buryo rya Amerika
reka tugushimire Felicite Fidelite amatora rero ntiyabaye mu Burundi gusa mugenzi wacu Asumta Kaboyi nawe yakurikiranye amatora y'Abarundi mu buserukizi bw'u Burundi i Kigali mu Rwanda reka tumukurikire
umukandida wa CNDD-FDD Petro Nkurunziza niwe waje imbere n'amajwi 57% ku batoreye muri ambasade y'Abarundi mu Rwanda yakurikiwe n'umukandida wa Mizero y'Abarundi Gator Rwasa bagize amajwi 14% gusa Abarundi bitabiriye amatora bari bake cyane ugeranije n'abiyandikishije ku Barundi 60% bari biyandikishije abitabira amatora ni 57% gusa kuri ambasaderi w'u Burundi mu Rwanda Bwana Ntukamazina Alexi ngo ntabwo yamenye impamvu yabujije Abarundi kwitabira amatora ari benshi hano ahatoye bakeya ugeranije n'abari biyandikishije mwaba mwamenye impamvu batitabira amatora uko bikwiriye
impamvu ntazo namenya kabisa kuko umwe wese ngira ngo arafite impamvu yiwe kandi nta nimwe yambwiye ati je gituma ntaje gutora niki ariko kuri jewe twebwe twashimye uko amatora yagenze yego
nta zindi ngorane
igikuru nuko atawe atanu umwe yabugije kuza gutora
nyuma yuko
nta zindi ngorane zahabaye nta ningorane nimwe yahabaye
nyuma yuko umukandida wanyu rero navuga ngo wagize amajwi menshi mu byakiriye gute
twitwe twazakire neza cyane none akutunezerewe
birarangira hano se n'ukumunezerwa gusa birashije n'uko gusa cyangwa hari ibikurikira ibi
oya nabikurikira ibikurikira no ibikurikira no kunezerwa ndibaza hanyuma
uhagarariye umugambwe Amizero y'Abarundi nawe wari muri ambasade y'Abarundi mu Rwanda Bwana Ntaho Hajya Bertrand yavuze ko kuba Abarundi batitabiriye amatora ari ababumviye kuko bari bababujije kuza gutora
twaje tuje kurabira umugambwe Amizero y'Abarundi mugabo twe ntitwatoye twaboyikosa amatora abataje kutwitaba abitavye akamo kacu ntibaje gutora
niyo mpamvu mwavuze ko amajwi hano yabatoye babaye bakeya ni kubera ko ubwo babumviye
abacu baratwumviye ntibaje gutora yego
hanyuma se aya majwi agatorwa se yabonye wavuga ko yaturutse
baje kumutora nabanyagihugu batanze akamo kacu canke baba bifuje gucisha ahabo bagashi bakavuga bati reka duhindure inzego dushiye ko inzego zishemeye nico gituma nibo baje gutora mugabo ku byerekeranye twebwe twe twavuze yuko tuzoboyikota amatora kandi twabikoze
niyo ngabo Pierre Claver avuga ko nubwo abarundi batoya ari bake ariko yishimiye ko umugambwe CNDD-FDD yarahagarariye ariwo watsinze mwebwe mwari muri hano nkuko mwaje kureba CNDD-FDD ko bigenda mu byakiriye gute ko birangiye
ndabyakiranye munezero urengeje ko umugambwe na jenje gucungerera washobye gutsinda aho nari ndi kaba nabajije naho nsanzwe ntuye yuko naho nyine byagenze neza bakiharura baza kumenyesha ingene byagenze
kuba amatora biragaragara ko habonetse abantu bake cyane kubiyandikishije ntago mubona yuko nubwo wenda navuga ngo muratsinze ariko mutsinze muri bake babitabiriye
igikuru nuko abantu baje gutora bagatora ikiri ku mutima icyo bashaka abata nta umuntu wese arafise uburenganzira bwo kwitabira amatora no kuyatabira yari yandikishije ntaze arafise icyayi mutume twebwe nitwagiye kubabaza ngo tubabaze igituma bataje icyo tuzi nuko abashoboye gushika ngaha bashoboye gutora
Asumta Kabuye ijwi rya Amerika I Kigali
urakoze Asumta tukivuga ku matora y'umukuru w'igihugu mu Burundi no munsi kwa kabiri abarundi baba aho intara ya Kirundo ihanura bibe n'u Rwanda baganiye n'ijwi rya Amerika ku matora y'umukuru w'igihugu mu Burundi hari abavuga ko batoye kubera ubwoba bari bafise imbere n'abatoye bibavuye ku mutima ikidasanzwe kuri ubwo rubibe nta murundi numwe waharenganye ahungiye mu Rwanda nivyo dushikizwa na Eric Bagira ubusa
Kuva mu gitondo kugera ku gicamunsi nta rujya n'uruza rw'abinjira n'abasohoka rwagaragaye ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi mu Kirundo atari uko mupaka wari ufunze kuri uyu munsi w'amatora y'umukuru w'igihugu mu Burundi uretse ibirango by'umupaka uhuza ibihugu byombi wenda n'abakozi basanzwe bahagaragara naho ubundi abashya byashoboraga kubagora aba bari bamaze amezi 8 mu gihugu cya Uganda ku isaha ya saa yine za mu gitondo bari bageze ku mupaka wa Kirundo bavuga ko bari bagiye gushakira imibereho muri Uganda Nibikoresho byabo bifashisha mu kazi baboneje ingozi kwihitiramo umukuru w'igihugu.
Natwe twiye kuraba ukuntu amatora meze tamanake bishobotse tunatore dutore uwo mu president wacu no kuri kw'Imana. Tubimenye mbere ngaha nyene mu gihugu cy'u Rwanda yuko baza gutora ariko turishimye neza ko abariko baraturekura ngo tugende natwe kwa ayo matora y'umukuru w'igihugu cyacu. Turiko turaza tubimenye muri Jagwa abariko baravino bagenda batubwira yuko amatora mu Burundi ari karaba mbere baranadutera ubwo baratubwira yuko tudashobora kwambuka turakomeza turavuga ati twebwe natwe turabarundi reka tubandanye ati niba dusubiza inyuma turabarundi bene wabo sinzi icyo bazobabifuza ati nyamba batazoba bashaka amaro n'umutekano mu Burundi
izigiye rero ko mugiye gutora
izigiye neza ko tugiye gutora umukuru w'igihugu cyacu Petero Nkurunziza aratuyoboka neza mu mahoro
mufite amakarita y'amatora se
amakarita
zacu ziri muhira barahejeje kudukontrolera n'umutwa mutashaka gufuna imodoka ngo tuyebe mangumangu tugende gutora bataraheze
Reka mbifurize rero urugendo rwiza namwe kandi n'amatora meza. Sawa sawa.
Uko amasaha yagumye kwicuma ku mupaka wa Kirundo uhuza ibihugu byombi u Rwanda n'u Burundi. Buhoro buhoro hagiye haza abarundi bavuye mu matora. Uyu mugabo yagaragaragaho wino ku rutoki ko yatoreye mu ntara ya Ruyigi ariko mu magambo ye ngo yarangije uwo muhango.
Mugabo kuja gutora sinagiye kubera kore nabishaka nagiye kugira ndo nkaho ndengana kugira ndo nkaho nje. Kuko utagiye gutora baragutangira. Hari ingorane igihugu ati twereke ko batoye utatoye baragukubita hari imbonera kure zije gutangira ngo bumba gutora twari kwikingira
gukora ibintu temeranya nabyo bimera bite
gukora ibintu temeranya biragoye gukuronderaho guko buca wewe hagupfu no musi no fecho nuko niko twabitukana bija kubitora
witeze bizavamo bizaba imeze
ibizavamo byose sibizonezera kuko abo twashaka gutora nabo barabatoteje barabangaza
aho mu ntara ya Ruyigi kandi ubwitabirire mu matora y'umukuru w'igihugu mu Burundi ngo bwari yanga hari nabahisemo kutajya mu matora kuko ngo badahagarariwe
na mpamvu yo kuyacamwo kuko ibiriko biraba ntacyo twemera nta kamaro ko kubikora kuko nta matora ariko arahabwa mise en scène ni nk'inamico ni umukino abantu bariko barakina
none se ko hari haba kandida wabuzemo n'umwe watora
abakandida biyamamaje niko bari yamamaje ariko uravye ko vyagiye birakurikirana vyagenze nuko nyuma habayemwo ukutuba amategeko ku mukuru w'igihugu yarahari nuko uvuga ngo wo natora utonatora uvyo bashatse bigomba gucamwe kuko uhari ni wasanzwe afise ubushobozi amahera igisirikare igipolisi byose niwa bikoresha nta kamaro rero ku kuvuga ngo ngiye gutora guko bashobora kugutorera utari watoye bakishiraho bashaka
abatoye bitabavuye ku mutima n'abatigeze bitabira aya matora y'umukuru w'igihugu barasaba gusubirishamo amatora ingingo yumvikana nk'inzozi
icyo twashikiriza nuko botegura amatora ameze neza ajamwo bose atunganye abantu bose bakaronka uburenganzira bumwe bwo kuja ku rubuga bakiyamamaza umwese agatora uyumvamwo ku mutima canke akamutora ubufise imigambi tumereye bakashikiriza imigambi yose yabo tugahitamwe imigambi
abantu bitonde batware buke basubire mu bakora amatora nyezina bareke gukinisha abantu
ariko rero abakozi bavuye ku mutima ndetse batanahwemye kuvuga mu mazina bo batoye ibyo gusubirishamo amatora babibona ukundi uyu musore yatoreye ibwambara ngwe
nabaye nk'umuntu bagira 10 mu gutora ayo maca nditahira kandi nafite gahunda yo kuza hano ndiyizira bumva ivyo bavyakurikiye nyuma nazo ndamenya ko gusa icyo nzi cyo nagenda cha hose nabonye hari hameze neza
umukandida wahaga amahirwe nini
numva ari Petro Nkurunziza
kubera iki
bavuga ngo yabakoreye ibintu byinshi ngo ibintu ngo byo kuba baravyariye ku buntu ngo abantu bakiga ku buntu n'ivyo bintu benshi bamukundira
witeze iki mu bizava mu matoro
twe tubyiteze neza kiretse kizahondeka mbere bitewe n'aba bantu batavuga rumwe na leta baguma bavuga ko amatoro atagenda neza nibo twiteze intuze yabashobora kuvuga ati barashobora gutoba ibintu ugasanga nyuma barateye ingorane kugira ngo nabo babone kungene bashobora gukora amatoro
wababwira iki
icyo nabahanura nuko bitagishoboka amatoro yamaze kurangira ari bishoboka amatoro bari kuyajamu ariko kuba yamaze kurangira sinumva ikindi kintu bakora kandi gusubira inyuma naho mu matora abanyagihugu benshi bavuga ko batari mu matora kuba yamaze kurangira
uretse bavuga ko bagiye gutora ari ibyambuza uko ngira n'abagiyeyo kuko babonaga ari ngombwa bose bahuriza ku kuba amatora yabaye mu mutuzo ukomeye kuko ngo umutekano warucungerewe bihagije ubu noneho nta barundi baba mu Rwanda twigeze tubona bambuka ngo batore ni barangiza bagaruke mu Rwanda nk'uko byagenze mu matora ashize y'abashinga amateka n'abajyanama ba komine ikindi kidasanzwe kuri uyu munsi w'amatora y'umukuru w'igihugu mu Burundi byageze ku masaha ya saa 10 za nimugoroba yarateganijwe ko aribwo amatora arangira umupaka wa Kirundo nta murundi n'umwe wari wahatambuka nk'impunzi mu buryo buzwi icyakora mu murenge wa Kamabuye mu karere ka Bugesera gahana imbibe n'intara ya Kirundo naho abarundi bakunze kwambukira bahunga nk'iyibusa muho abakozi ba ministeri yita ku mpunzi mu Rwanda babwijwe irya Amerika ko bari bamaze kwakira abarundi 15 bahunze nacyo ni kinyuranyo kinini kidasanzwe ukurikije n'iminsi yashize bakiraga bahunze babarirwa mu majana
nubwo gutora ari ibanga batoye nde
umuntu wese yumvira yaca tora ubusigaye no kuvuga umuntu bitaga togwasa kuko niwe ushobora kuba opposition ikomeye akundwa n'abanyagihugu benshi
akabagira sa ijwi rya Amerika ikirundo ku mupaka w'u Rwanda no Burundi
imbere ko dusezerana ku biganiro byo kuri isaha tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije abarundi bagiye mu matora y'umukuru w'igihugu no musiko wa kabiri nyuma y'ijoro ryo ku munsi wa mbere rishyiriro no munsi ryaranzwe n'amasasi n'amagrenade byatewe n'ingingo ya president w'u Burundi Petro Nkurunziza yo kurondera ikindi kiringo amasasi n'amagrenade byumvikanye ku mugwa mukuru w'u Burundi Bujumbura byahitanye abantu babiri umwe muri bo umupolisi
twabwiye kandi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko ingene amatora ariko arategurwa ubu bizotuma ayo matora atemerwa kandi biteko binatukishe Leta y'u Burundi.
Buramatari wa Leta ya Ohio ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kasich amaze igihe agira politiki uno munsi kwa kabiri yatangaje ingingo yiwe yo kwiyamamariza utorwa n'umugambwe wiwe w'abarepublika mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka wa 2016 ngaha muri Amerika. Juti zijwi rya Amerika mwakoze gukurikirana ibiganiro byacu ibiganiro byo muri uyu mwanya hani ho bigarukiye kuri mikoro mari 11 Ange Fidel Niyongabo
na Alphonse Ndayikengurukiye
washize hamwe ibiganiro agafata n'amajwi ya Fatuma Ali Maskarara mugire umugoroba mwiza mwese.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.